Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse Eugenia, mwaramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika, muri kumwe na Aloise Bigirimana muri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere ku Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko imiryango y'abakorera Amerika mu Burundi cyo kimwe n'abandi bakozi badakenewe cyane basubira mu Burundi. Iyi ngingo ijikuraho yari yarafashwe itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2015 yasaba iyo miryango nyene kuva mu Burundi bivanye n'amakenga ku mutekano wabo. Ni mu rwandiko yasohoye ejo ku munsi wa gatanu itariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Amerika imenyesha ariko ko abana batarashikana imyaka 18 hamwe n'imiryango y'abakorera Amerika badafise imirimo bakorera Amerika ntibemerewe gusubira mu Burundi. Abanyamerika bifuza kujya mu Burundi basabwa gukurikiranira ibivugwa mu binyamakuru, bagakurikirana ibirangamisi by'indege zijya mu Burundi no kuraba amakuru atangwa na ambasade ya Amerika mu Burundi ajanye n'umutekano babicishije ku rubuga rwa interinete rwa ambasade. Abakozi ba ambasade basabwa kudatembera hanze y'igisagara cha Bujumbura mu masaha y'akagoroba, kandi birinde kujya mu makariti ya Kamenge, Musaga, Ngagara, Mutakura, Cibitoke hamwe na Nyakabiga. Umuhari w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu ubandanya ukomera mu gihugu cya Libya. Ibisata bijejwe iperereza vya Leta Zunze za Amerika bimyesha ko igitigiri cy'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu ciyongereye inshuro zibiri, ubu kigeze ku barwanyi bashika 6,605. Bamenyesha ko uwo muhari wagize ikirindiro gikomeye mu gisagara cya Sirte muri ico gihugu cya Libya. Mu gihe abanyepolitike ba Libya bananiwe no gushinga leta y'ubumwe, abahinga bamenyesha ko uburyo bwiza bwo guhagarika umuhari wa leta ya Kiisilamu muri ico gihugu ari uguha uburyo imigwi y'abarwanyi muri ako karere ikaba ariyo itana mu mitwe n'uwo muhari. Umukuru w'umugwi wa ONU muri Libya, Martin Kobler, yaragabishije mu ndwi iheze kumuhari w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu uriko urakomera kuko abanyepolitike batariko barumvikana muri Libya. Amesha kandi ko uwo muhari ushobora gutandukira no mu bihugu bibanye. Leta Zunze za Amerika iriyamiriza inyifato ya leta ya Siriya mu kubuza ko imfashanyo zishikira abanyagihugu hamwe no kubandanya ibitero by'indege byibasira abasivile. Umuvugizi wa Departement ya leta ya Amerika, John Kirby, yamenyesheje ku munsi wa 5 ko leta ya Siriya yihaye ingendo yo kuza irasokora imiti mu mfashanyo zigenewe abanyagihugu. Iryo negura rya Amerika ribaye mu gihe intumwa ya ONU muri Siriya ari mu mugambi wo gusubira gutuma ku biganiro hagati ya leta ya Siriya hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ibiganiro bitekanijwe kubera i Geneve mu Buswise ku munsi wa mbere. Igice cya mbere cy'ibiganiro cyahagaze mu ntango y'ukwezi kwa kabiri mu gihe abatavuga rumwe na leta bagiriza Siriya n'Uburusiya kugaba ibitero ku barwanya leta aho kubitumbereza ku muhari wa leta ya Kiisilamu. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yemeje icyemezo cyo gusubiza mu bihugu vyabo abasirikare ba ONU bazokwagirwa n'ivyaha byo gufata abakenyezi ku nguvu no gukorera abanyagihugu baba bagiye gukingira ibintu bigayitse. Mu bagize ako kanama ka ONU kajejwe umutekano 14 nibo bemeje iryo tegeko, umwe ahitamwo kutagira ico avuze. Icyo cyemezo cyemejwe ejo ku munsi wa gatanu categuwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inteko za ONU ziri muri Centrafrica za MINUSCA nizo ziza imbere mu bafata abakenyezi ku nguvu aho mu mwaka uheze wa 2015 oni yatohoje abakenyezi bashika kuri 22 bafashwe ku nguvu kandi no muri uyu mwaka haravugwa ko iyo ngeso ibandanya umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yasavye muri indwi ko hofatwa ingingo zikomeye zo guhasha iyo ngeso igayitse Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bijejwe agateka ka muntu bitangaza ko leta y'igihugu ca Sudani yo mu manuko yishe ifata abakenyezi ku nguvu yongera isahura ku nguvu abasivile mu gihe yariko itana mu mitwe n'abarwanya ubutegetsi mu ngwano muri ico gihugu icegeranyo gishasha casohotse ejo ku munsi wa gatanu gitangaza ko impande zose mu ngwano muri Sudani yo mu manuko zakoze ubwicanyi bukabije bw'ikivungwa ku basivile yamara leta niyifise uruhara rukomeye cyane mu mwaka wa 2015 mu gihe ingufu z'abarwanya leta zariko zitera zigabanuka ico cegeranyo kiravuga kwityoza ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke urugero rwo gufata abafasoni ku nguvu birateye agahenda kurushiriza hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze wa 2015 ishyirahamwe ONU ryatohoje amadosiye y'abafasoni 1,300 bafashwe ku nguvu muri leta ya Sudani y'Epfo
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro vyijwi rya Amerika ugukurikirana bakenyezi bagwa indwara yo kujojota ntivyoroshe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aha ni mu gihe atabigo bikwiye bijejwe gukurikirana abafisi yo ndwara biriho nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS libimenyesha ivyo bituma abo bakenyezi batihutira kujya kwivuza iyo ndwara kuko bafata urugendo rurerure mu gushikira ibitaro bikuru inkurikizi no guhurumbira barumenyi nk'uko bivugwa n'ishiramwe ry'abaganga batagira imbi be MSF tumenyeshe ko abakenyezi bafashwe n'iyo ngwara baharugwa hagati miliyoni 2 na 3 n'igice ku isi mu mwaka wa 2014 nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribivuga ico gitigiri kikaba ari kinini nk'uko igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU cita higwirirana ry'abantu ku isi UNFPA kibimenyesha isiguri itangwa n'ico gisata nuko abo bakenyezi batinya kuja habona kugutinya gutungwa gatoki nabo mu kibano muri rusange iyo ngwara ikunda gufata abakenyezi bakenye bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere na cyane cyane ibyo munsi ya Sahara hamwe n'ibyo muri Aziya byongeye abo bakenyezi bagenda kubaka ingo bakiri bato bigatuma bafatwa n'iyo ndwara mu gihe cyo kwibaruka uguteba kugwahi ku bakenyezi babyarira muhira n'intandaro nyamukuru yo gufatwa n'ingwara yo kujojota aha ni mu gihe baruteba ko amasaha arenga 28 bigatuma biyumvira kuja kwa muganga amazi yamaze kurenga inkombe nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruho nyanganda sida mu Burundi bubimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kwita abakenyezi bagwa ingwara yo kujojota kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo muri komine n'intara ya Gitega kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira abakenyezi bafite ingwara yo kujojota bitabweho gusumba ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
bishobotse mbere nabo baganga bari hanze bagiye bahora ngaha bakagaruka
Yewe icyo mbona cyokogwa nuko abazungu bagiye twosaba imana bakongera bakagaruka kugira ngo biteha abantu bavure abantu bafise kandi bakongera bakaza bakaza baraduhaye mahera yitike ndetse tukaronka n'ibifungu byinshi kandi byiyongereye
leta yo kwiza bakanga beshi bakuye nyene kuza baratufasha
ikatugarukira ko hama ibyo byose ubu bidasigaye biboneka urabona nk'ubu agatike twahora tuza tukagurana nko mu mihana y'iwacu tumaze gushika nko ngaha bagaca badusubiza none ubu ibyo bintu ntibikihari
ubugwiza ibitaro byishye byishye yade mapfuriro bakahashira abaganga kugira nk'abadafisi tike baroce bivuza ngaho hafi
abajijwe ibisata by'ubuvuzi mu ntara zose z'igihugu bo kwihutira kumenya abakenyezi bibungenze bakabahimiriza gupimisha imbanyi zabo n'imiburiburi inshuro zine mu gihe baba bibungenze byongeye abaganga bogerageza kunyarukana ku bitaro bikuru abashikiwe n'iyo ngorane eka mbere n'ikibondo bibarutse kigakingirwa indwara nk'uko ishiramwe gita ineza y'ibibondo UNICEF ribihanura ukwigisha baremesha kiyago bo ku mitumba navyo nyene ntivyohara mu vyerekeye kugwanya iyo ngwara kugira iranduranwe n'imizi nkuko bisabwa n'amashiramwe yitaho kugwanya ingwara yo kujojota kugira twumve neza ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota tega matwi ala Eve irankunda adushikane mu kigo urumuri kiri mu ntara ya Gitega gikurikirana benabo bakenyezi
ukwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota mu kigo urumuri cy'Igitega gutanguzwa no kubagirira ibipimo binyuranye bagishika intumbero niyo gusuzuma ko bafise amaraso akwiye hamwe nuko atayindi ngwara baje bafise yobuza ko bavugwa hakirikare nkuko bakenyezi twasanze mu kigo urumuri bavyemeza ukuronswa imiti mwimwe ijanye no gutegura umukenyezi kugira ngo agere ku rugero rwo kuvugwa ingwara yo kujojota kuramufasha kugira amagara meza bitagoranye twabonye ko Beatrice Barina kandi yajava mu ntara ya Rumonge asigaye atambuka kandi akicara mu gihe agishikanwa muri ico kigo yari ndembe idashobora kuvaho yicaye
ashobora tuvura neza no kuri bakaduha n'imiti ndetse no mwijoro nka saa 3 barashobora kukuvura kandi no kumugoroba babonye ufise ubushuhe bakaguha imiti je ndabishima cyane ku buryo ukungene nari meze bakaba baramvuye ngakira
ariko rero uburyo bwo kwiyunguruza ku bakenyezi bafise ingwara yo kujojota kugira ngo bashikire kigo urumuri ntibworoshe kuronka ubukene bubahanze mu miryango nimvo nyamukuru nkuko bivugwa na Kesia Igiraneza ava mu ntara ya Bururi naho ibitaro bimwe bimwe bifasha mu gushikana bakenyezi bafise ingwara yo kujojota mu kigo urumuri hariho abakenyezi bigwana ko mubwo bafise bakabukwiza barushe uko niko vyashikiye Beatrice Nzikwirinda twasanze amazi indwi zitatu avurirwa mu kigo urumuri cy'Igitega
biragoye kugira uronkitike yo kuza ngaho kaje usanga no muhira barashoboye kuguheba canke kutakwita kubera ayo mahera yitike uba wabuze
ubukene bw'abaganga bafise ubumenyi mu bijanye no kuvura ingwara yo kujojota gutuma haba umuce umwe w'abakenyezi udahuta utabarizwa mu kigo urumuri twagiwe ko Beatrice Nzikwirinda amazi indwi zibiri ataravugwa kubera atari bwashikigwe ugukira kare biba intambamye kuko ushikiriwe aba yasinzikaye rimwe na rimwe umukenyezi afise ingwara yo kujojota atahuka mu muryango atavuwe bivuye kwikena ry'abaganga bazi kuvura ingwara yiwe urugero igeze ko Chantal Shimirimana yagiwe ko ategerezwa gutaha gushika umuganga ashobora kumuvura neza abonetse aho mu kigo urumuri
n'ubujewe nimirije gutaha kandi nzotaha ntapfuwe kubera umuganga yoshobora kumvura ntari ngaha
ibintu biruko mu gihe abakenyezi bavuwe bagataha bakize batama bubahirije impanuro batekerewe zibasaba kwirinda kuruha aha ni nko kwihangana kurangura amabanga mpuzabitsina n'imiburiburi ukwezi hamwe no kutagira ibikorwa bisaba kuguma bunamye canke bunamuka Violette Nduwimana ava mu ntara ya Ruyigi bubaye ubugira kabiri yitura ikigo urumuri kuko yigenjeje nabi ku mpanuro yari yahawe. Ikibabaje nuko bakenyezi bafashwe n'ingware yo kujojota bishika abagabo babo bakabata. Dutega amatwi uyu mukenyezi afise imvyaro zitatu.
Ubu ayo mezi atandatu ahetse yenda hari urukuntu nzobaho nkakubura. Ya mugabo namufise mugabo yaciye yigira Bujumbura ntarafasha n'ikintu na kimwe.
Naho ubutumwa bukangurira abakenyezi bafise ingwara yo kujojota kuza kuvugwa mu kigo urumuri buca ku mavuriro no ku bitaro bikuru ntibubashikira bishimishije. Tumenyeshe ko ikigo urumuri cy'Igitega cyahoze gifatwa mu mugongo n'abaganga batagira imbibe bava mu gihugu cy'Ububirigi MSF Belgique. Udukogwa tujanye no kujisha, kudesa no kubarira twarahagaze. Benigne Niyubahwe ajeje ibikogwa vy'imibano n'akaranga muri ico kigo aratubwira imvo.
Utwo tuntu mu bisanzwe twahoraho igihe hari hakiri abaganga batagira imbibe byarabagabaniriza irungu aho bicaye ugasanga bariko barakora utwo dukoko canke ibiseke. None kuva abaganga batagira imbibe bagiye ibyo bintu byara hagaze nivyo.
Muri kino gihe umukenyezi umwe afise ingwara yo kujojota niwavugwa ku munsi, ivyo bigatuma abandi bashikirwa batevye kuko amasaha y'inyuma ya saa sita yagenewe kwakira abashasha gusa. Nkuko muganga Brigitte Ndelema arongoye ikigo urumuri avyemeza, kuva aho abaganga batagira imbibe bagiriye umwaka uraheze abakenyezi bababa 24 nibo bamaze kuvugwa bagakira neza. Aha ni mu gihe muri kino gihe abakenyezi barenga 64 bakirindiriye kwitabwaho mu bijanye no kuvugwa. Nkuko inkuru duhabwa na muganga Brigitte Nderema arongoye ikigo urumuri avyemeza, kubw'ivyo Venas Manirambona arongoye intara ya Gitega ahanura abagabo kwitaho abo bubakanye no mu bihe z'ingwara nk'izo kujojota mu kubitaho.
Abagabo ndabasabe yuko umugore agwaye ingwara yo mu kigo kujojota yotegerezwa kumenya yuko umugore wiwe ashikiwe n'iyo ngorane ategerezwa ahubwo kumwitaho gusumba.
Tumenyeshe ko mu gihugu cyose ikigo c'Igitega arico conyene kigishobora gufata mu mugongo no gukurikirana mu vyamagara abakenyezi bafise ingwara yo kujojota.
Amareta yoshira inguvu mu gukurikirana abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota. Ivyo yobicisha mu gushiraho ibikoresho bikwiye vyo kuvura iyo ngwara. Vyoca kandi mu gukarihiriza ubwenge abaganga b'abahinga mu kuvura ingwara z'abakenyezi. Ivyo vyofasha amareta kutamaze yinze nk'uko bivugwa n'igisata ca ONU kirabivyigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA. Vyongeye ko kongerezwa uburyo bwo kwita abakenyezi bariko bari ivuza ingwara yo kujojota mu kubaha ivyankenerwa vyose bakeneye mu gihe bari muri ivyo bigo bijejwe kubakurikirana. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwitaho abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Brigitte Ndelema arongoye ikigo urumuri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Brigitte Ndelema ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Uno musi ibijanye no gushigikira mu kuvura mu gufata mu mugongo abakenyezi bafise ingwara yo kujojota vyifashe gute?
Tufise abantu batufasha cyane cyane Finwap, kuva abaganga batagira imbibe bagiye ibikorwa bigenda neza. Tumaze n'amezi atandatu turakora twenyine.
Baravuga ko abaganga baragabanutse, ico si kibazo?
Imbere yuko abaganga batagira imbibe bagenda baratufashije kutuha amahugurwa yo kumenya kuvura kubaforma kugira ngo bakurikire abagwaye bafise ingwara yo mu kigo.
Wakenyezi ngaha rimwe na rimwe bishika ugasanga baje ngaha ugasanga ibyuma ngo vyapfuye?
Abagwaye kenshi bashitse turagira operation imwe ku munsi. Ivyuma tufise ni ivyuma vyo muri bloc opératoire turabikoresha. Tufise ama autoclave ajya muri bloc itufasha guteka ivyuma imbere yo gukoresha kubagwaye.
Usanga baguma kumfungurwa imwe ubugari bw'ibigori n'ibiharage ni biki biba bituma mudasha kubahereza ifungurwa zose
ubu rero ni pame nibo batufasha baratuzanira ibigori baratuzanira n'ibiharage ubugyo si byinshi cyane gusa umuceri niyo ubura kenshi na kenshi kubyivyo turasavye pame baronse n'uyu muceri kutuzanira n'uturacarindira
muravye uko ibintu byifasha uno munsi ntimwibaza yuko mugiye mutoronga ifashanyo yihuta ko ibintu bishaka kubandanya bisubira inyuma cyane
ego twe turifuza ko babandanye kutufasha kugira ngo abagwaye nibasinzikaye ubugyo tufise ni bukwiye finowape yaravyemeye ko bazotangura kutuha imiti bazotufasha kandi kutuzanira abahinga aza kutufasha turacabarindira
muganga Brigitte Ndelema ndagukenguruki
na je
Arakoze Alain Ivira Nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mu kumviriza indirimbo ihayagize umukenyezi
ha kukwitaho niagire bitubura
baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukurikirana abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana onawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura Mbegwe umuntu agwaye ingwara y'umuhiko avuye kwa muganga bamuhaye impanuro ntazikurikitse ahamagaca asubira kuyigwara bavuye ku
kintu ca mbere nuko yo kwirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babanze bamusuzume barabe ibyasubiye kononekara bamusubiremo bikenewe
mbaza ndakwishura
Koma mbaza yuko bwe batubwiye ko twacitse amafiri nta kuntu bashobora kuyapfura
ego umukenyezi wese yagwaye ingwara yo mu kigo baramuvura gakira agasubira mu bikorwa vyo vya misi yose vyo mu rugo atakibazo na kimwe agize
mbaza ndakwishura
aba baganga bari mu mihingo itandukanye muri ayo mavuriro tuje ako baza baratugirira nabi kuki batobigisha iyo dutwayinda bakaza baratwakira neza batarenze ho dutabagura kugira ngo dufatwe niyo ngwara yo kujojora
byose bihagaze kwihimiriza kuhimiriza abakenyezi yuko imbanye kibafata bo kwirukira kwa muganga nacane cane mu masaha yihuta y'imbere kuko aho kenshi na kenshi babona kumengo barafise umwanya kandi ugasanga babakure y'ibitaro gaheza bagashika ibintu byamaze kononekara ico gituma rero muri kijya gihe bari kubakurikirana abavyeyi bibungenze babahimiriza gusuzumisha imbanyi hama no kwegera ibitaro n'ingona n'ingoga imbanyi ikibafata kugira birinde izo ngwara zo mu kigo
azamna mesa kuwa usiwe nasaka mama niko pale tu yako
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Nanje ndashaka kubaza icyo tuma umuntu yakozwe yarakomeye wagira ingorane waratanze ambulance bakaca baguterana icyo nico ndashaka kubaza kandi aribo barikoze bakagutabagura nabivyongeye ko
izi wese kuva asama gushika ashikane ikibondo ciwe bamukurikirana kwa muganga ataco bamusavye mbere ni ipimo byose bakabimugirira ataco bamusavye rero ivyo ntibakuye kubyitwaza kuko nuwo muvyeyi wenyene akenewe ko bamwakira babanje kumubaga babimukorera tanakimo bamusavye
mbaza ndakwishura
nene kubyara ku rugero birafasha kwirinda kugwara ingwara yo mu kigo
ego kuvya wikurikiranya bituma umuvyeyi aruha bituma igitereko kiruha kandi ugasanga nta namagara meza agize bigacowa gutuma ari inkurikizi y'ukugwara ingwara yo mu kigo kandi nta numwe atazi yuko kubyara ku rugero bituma umuvyeyi asubira kwibungenga ameze neza
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
None ingwara yo mu kigo kubera iki hariho busanga barasinzikaye kurusha abandi n'abandi usanga bafise ibiciri hagufi n'abandi usanga bafise ibirenze
biva ubwa mbere n'ukuntu uwo mukenyezi ava ameze mu magara yiwe ama ikini cha kabiri mbe yirukiye kwa muganga n'ingono n'ingoga akibibona canke yavyariye muhira ugasanga hari ibintu byononekaye cyane gose nuko rero usanga izo ngwara zo mu kigo zitandukanye na cane cane ibihimba biba byononekaye
Mbaza ndakwishura.
Ni kubera iki ugiye kwa muganga? Kubera iki bacha bazana nk'imikasi bagacha bagutabagura? Bongera kugutwara kukubaga munda. Ntibaba babibona rero yuko uwo mwana ashobora kupfuka neza nuko adashobora kupfuka neza. Ashobora gutuma umuntu acagwara ingwara yo kujojora.
Ubisanzwe iyo umubyeyi bagiye kumufasha kumwakiriza umwana, bakabona yuko bitariko biragenda neza bakihutira kumutwara ngo bamubage iyo ngwara yo kujojota ishobora gushika. Ariko bishitse bakagenda kubona yatevye n'umwana w'inyina ari mu mbanye yamaze gusindikara birashokono na byinshi naho ni ingwara y'ikujojota ishora kwadukira eka n'umwana wari mu mbanye agashobora kwasiga ubuzima
nataka tuishi miera weye kwara
muganga Anita kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ngahayagize umukenyezi Jambo banywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere yatwandikiye ni Claude w'Imutambu ashaka kumenya igituma umuntu aguma yisambanya kandi yubatse muganga munyana twishurire Claude
ni ibintu wahora ugira ukiri umusore canke ni ibintu vyadutse uri mu rugo noheza nkaguhanura ukarondera babantu bize imibereho y'abantu n'inyifato kugira muyage muheze mumenye igitumo bwa mbere ibyo bintu ubikora uri mu rugo hamugaheza mugafata hamwe inyifato n'ingendo wogira muri kumwe hamwe n'uwo bimenyereye kugira ashobore kugufasha
atashimye kwivuga izina avuga ati jewe ndi umushoferi umugore wanje n'umurimyi kandi akaba amaranye umugera wa sida imyaka 5 tuguma turangura amabanga yabubatse nawe tutikingiye none sishobora kwandura mu mpanuye iki muganga munyana muduhera impanuro
Imanuro no gutekereza nuko mwokwirukira kwa muganga kandi muri kumwe hamwe hama mugaheza bakabaha impanuro mbere bikenewe bagaheza bakamuvura
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera kunyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro kumyibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti iyanka kuzimira irabira bikubwiye iki
ni ibintu by'inka nyene bagomba kupfuka kubera inka cyari igitungwa gikundwa n'abarundi nico bakunda korora cyaca gikoma induru kikabira
bikubwiye iki
nakuvuga yuko umuntu ashaka ko agira zimire ashabaza inzira aca yifatanya n'umuntu yatakaye akabira akasaba induru ehe akavuga gose
bikubwiye iki
Iyo umuntu yabuze icafata n'icareka arabwira abandi kugira ngo bamutoze ico yokora wase kuvuga ntukira iyo uvuzura uratorenyesho ibyo bene
Arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwitwararika abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota. Nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Gitega, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufisi ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke murungike ubutumwa bugufi kuri 68 23 88 71 canke kandi kuri 75 90 49 71. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi bategerejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12, murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri